Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika igiye kubashikiriza ibiganiro byayo muri kino gitondo mu Kirundi no mu Kinyarwanda aha dusamiranira ni i Washington DC. Ndabaramukije nshuti namwe bagenzi muduteze amatwi turi ku munsi wa kane itariki 22 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'2015. Muri kumwe nanje Aloise Bigirimana aremesheje ibiganiro byo muri kino gitondo ndabahaye ikaze.
Urupfu Rwanda die. Si kibazo cyo kwirirwa turatohoza. Kuko ni kibazo cyo kuraba nyimba ubutungane bwananiriwe hehe ubanza Rwanda daye si violation de masse ni crime d'etat.
Uwo ni Padiri Desire Yamuremye ajeje kumenyesha makuru mu mugwi Sever ujeje gutohoza ukuri ku byabaye mu Burundi ahahumuriza abibaza ko hatazoba ubutungane ku rupfu rwa Melchior Ndadaye. Iyo nkuru zirimwo n'izindi twabateguriye ndetse navugwa hirya no hino ku isi turabashikiriza mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Mbere y'izo nkuru zose reka tubanze duha akanya mugenzi wacu Alphonse Ndayikengurukiye adushikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Mwaramutse Alphonse.
Mwaramutse neza Aloise, mwaramutse neza mwese muri kumara kwerekira iradio Ijwi rya Amerika. Reka amakuru tuyahere muri Afrika. Muri Congo Brazzaville, Perfect Cholera ari ku isonga ry'imigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi yamenyesheje ku munsi wa kabiri ko iyo migambwe n'amashirahamwe atawiyegamiye yiteguye kubonana kuwa kane n'intumwa ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu bya Buraya kugira ngo bavugane uko politike iri kwirakinwa muri Congo muri iki gihe. Baraja kandi kuvugana kandi ingene imishamirano iri kwiraba muri ico gihugu yohagarara. Umunyapolitike yaratabaje amakungu harimo n'ishiramwe ry'ibihugu bya Afrika kugira abagire ico bafasha ibwirizwa shingiro ntihindwe muri Congo. Perfect Cholera ibyo yivuze inyuma yaho gipolisi gitaniye mu mitwe n'abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi ku munsi w'Imana aho abantu bane bishwe abandi benshi bagakomereka. Ico abanywanyi bagwirimwo gwaruka biyamiriza n'amatora yoza hindura ibwirizwa shingiro rihari ubu mu byo hinduka hakaba harimwo imyaka y'amavuka uwitoza mu prezida atobarenza hamwe rero n'ikiringo yomara. Ibyo navyo uko ari bibiri bikaba bikura mu higano prezida Sassou Nguesso atwara muri iki gihe kandi batavuga rumwe byagiriza ko yoca aronka uburenganzira bwo kwitoza bwo gusubira kwitoza. Ahandi amatora avugwa ni muri Cote d'Ivoire. Abantu imiliyoni 6 nubarindiwe ko bazokwitaba amatora y'umukuru w'igihugu ategekanije ku itariki 25 zo gukwezi. Indwi niwe bamaze kwiyandikisha. Alassane Ouattara asanzwe atwara ico gihugu ari muri abo azoba yitoje ku kiringo kigira kabiri. Ouattara rero ku munsi wa gatatu yariko ariyamamariza mu gisagara ca Abidjan kimwe mu bisagara binini byo muri Cote d'Ivoire. Ico abwira abanya Abidjan nuko yashoboye gukuraho ikibazo c'amazi yaguma akama muri ico gisagara. Ati mu vyerekeye ivy'amagara y'abantu n'indero naho ivyo ntavyo ni Rwanda babwira. Ouattara rero asa nuko ariwe afise amahigwe menshi yo gutorwa ku itariki ya 25 z'ukwezi kuko ashigikiwe n'umugambwe ukomeye PDCI mu gihe imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi yacanyemwo. Wari ukomeye muri yo yari uyo mugambwe wahoze atwara ico gihugu Laurent Gbagbo wanawe apfungwe mu igereza irahe. Abanywanyi bamwe bakavuga ko batazokwitaba amatora kiretse Gbagbo arekuwe. Mu matora y'umwaka w'2010 abanywanyi ba Alassane Ouattara na Gbagbo baratanye mu mitwe abantu bashika 3,000 barapfa. Reka inkuru tuzibandanize muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Joe Biden icegera ca Perezida Obama yaramenyesheje ku munsi wa gatatu ko atabandanya kwiyamamaza ku giti c'abanyamugambwe b'abademokrate bitegura kuzotorwa n'umugambwe kugira ngo baserukire uwo mugambwe mu matora y'umuprezida umwaka uza. Icamutumye kuja kuva muri iryo higanwa n'urupfu rw'umuhungu wiwe Bo yishwe na kanseri yo mu bwonko. Ati ivyo ndimwe n'umupfasoni wanje Jill ntivyo tuma nkora igikorwa cyo kwiyamamaza ngatanga ivyankenerwa byose ku gihe hanyuma ngakora imyiyamamazo yonshikana ku nsinzi. Ibyo rero byarakuye urusaku mu ibarabara kwadumisha ko azokwitoza canke atazokwitoza. Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi zaranebaguye Uburusiya ku rugendo Bashar al-Assad prezida wa Siriya yagize i Moscow ku munsi wa kabiri. Eric Schulz umuvugizi w'umiro kwa prezida Obama yavuze ko ivyo bihushanye cyane n'intumbero Uburusiya buvuga ko bufise yo gufasha kugira ngo Siriya muri Siriya haboneke intwaro y'imfatakibanza. ati president Assad yarakoreje irwanisho vy'ubumara kugira ngo yice abanyagihugu biwe ati Burusiya nabwo buri kobora gukoresha indege kugira ngo bufashe igisoza cico gihugu kurwanya wari ko baragwanya intwaro yiwe ati ivyo ntaco vyubungura yonge yavutaga ati ugo rugendo ntitwagatangaje cyane leta zumwe za Amerika naho Burusiya bwagerageje kurunyegeza gushika ku munota wa nyuma Eric Scourge yonge yavuga ati n'urugendo rwa mbere agize kuva mu mwaka w'2011 mu gihe abanyagihugu batangura kugira imyirekano yahavuye yamukamwo intambara ya bonse rimwe ingwano imaze guhitana abantu bashika 240,000 kandi benshi abanyagihugu basanzwe President Assad rero yarashimiye genzo we Putin ko yamufashije kugwanya imirwi y'iterabwoba ijambo akoresha ariko aravuga imirwi igwanya ubutegetsi bwiwe Umukenguzi amateka Susan Collins wo muri leta ya Maine muri leta zumwe za Amerika yamenyeshejwe ijwi rya Amerika ko president wa Syria ari umukiriya ari nk'umukiriya wa president Putin ko rero yibuyeza ko adashobora kubaho Putin atamufashije ubushikiranganji bw'imigendarane y'Uburusiya n'amakungu bwaramenyeshejwe ko ministre Sergei Lavrov abujejwe azohora n'umugenzi we John Kerry wa leta zumwe za Amerika ivyene ku munsi wa gatanu aho bazovugana ikibazo ca Syria muri byo biganiro nabagenzi babo ba Arabi Saudite na Turkiya niho bazoba bari umunyabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu on Ban Ki-moon ku munsi wa gatatu yarabonanye na president wa Palestine Mahmoud Abbas mu rugendo arimo rwo gusukamwo mabisi mu mishamirano iri hagati y'abayahudi n'abanyapalestina uwo mubonano wakwirikiwe yari yagiriranye na ministre wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu ku munsi wa kabiri aho Ban Ki-moon yamweretse ingaruka mbi zishobora kwaduka mu gihe imishamino yoguma bya myinshi kuko yo hava yamukamwo ingwano ifatiye ku madini igahava mbere ifata akarere kose k'Abarabu umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungoni yabwiye amenyeshamakuru ko ingingo zifatwa mu ntumbero yo kwikingira zishobora kumvikana kariko ari vyiza ko zifashwe ko zofatwa imbere yuko abantu bapfa ikindi yavuze nuko ateye umutima hagaze n'imirwe ya Hamas na Jihad Islamique iguma itanga inyigisho zihayagiza ibyo bitero bikorerwa bitera abanyisraeli n'amajambo acivuta kuri president wa Palestina iyo mishamirano hagati ya Israeli na Palestina rero imaze guhitana abanyayisraeli 8 n'abanyapalestina 41 muri izi ndwi zitatu gusa ziheze
Tukengurukiye Alphonse kumakuru heje kudushikiriza utugume hafi kugira uhavu dushikiriza incamake ayo makuru dushikirije imbere yuko dusozera ibiganiro byacu byo muri kino gitondo tubibutse nchuti mwese ko muri kumubandanya mwumviriza radio Ijwi rya Amerika iyi programa tubashikiriza imisi yose kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa Mungu no ku Ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu ikigali mu Rwanda mu Burundi mudukurikirana kuri FM 104 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2 kandi mushobora kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ya internet ariyo www.radioyacu.com Amakuru yo mu biyaga binini tuyahere mu Burundi heje kuwa gatatu kugenekereza rya 2020 mu kwezi kwa 10 umwaka abarundi niho bibuka imyaka 2022 heze Umukuru w'igihugu wa mbere yitorewe n'abanyagihugu agandaguwe n'akagwi k'abasirikare mu mugambwe sa Wanyafrodebu basaba ubutungane gufata mu minwe dosiye ya Melchior Ndadaye nabo bafashanya kurongora igihugu ibujumbura n'inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka
Ibirori byo kwibuka imyaka 2022 iheze Melchior Ndadaye agandaguwe yatanguwe n'inkuka y'imisa yasomwe na Evariste Ngoyagoye umwepiskopi mukuru wa diocese nkuru ya Bujumbura yibukije abaraho ku intambwe ya demokrasi twashikanywe ko na Melchior Ndadaye itoduca mu myanya y'intoki umwepiskopi mukuru Evariste Ngoyagoye yanagaragaje umubabaro ku bijanye n'ibiziga by'abantu bitorwa muri no misi mu mihinga itandukanye y'igihugu
aha murumva ko ndorenza amaso ibigize imisi bibakuma barabara n'u basaga ibiziga biringaho nengo babitereye imbwa ngo zibirye aho iradutere isoni ikaduteze kuroga mumakungu yose ari cyo gituma dusaba n'umukama kugira ngo tubabarire muvyo azohava atwagiriza ibize bibemo
mu mugambwe sabanya fodebu washinzwe n'ubonya kwigendera basaba ko ubutungane bwofata mu minwe iby'urupfu rw'iyo ncungu ya demokarasi nabo bari bafadikanije kurongora igihugu Finias Nigaba avugira umugambwe sabanya fodebu
kwica umukuru w'igihugu ni icyaha gikomeye cyane si icyaha abantu bavuga ngo bagiye kumvikana ko ni icyaha giteza kujya mu butungane twebwe rero ntuduhagaze n'uyu munsi no duhagaze byo kuvuga ngo bizoja muri wa mugwe ugejwe ukuri no kurekuriranira twe ntabyo dushigikiye ni icyaha cyo guhanwa ubutungane bugakora abakoze ibyo kibi bagahanwa hishunzwe amategeko
no mu mashyirahamwe adaharanira inyungu za politike basaba ko bamatohoza ku rufu rwa Melchior Ndadaye abamugandaguye bakamenyekana Ndereyimana Jean Bosco arongo yishira hamwe interano y'abarundi mu kubaka Afrika aba mufunyafunyo icifuzo ciwe nuko abarundi bomenye ukuri kuvyabaye
ico dusaba nuko ayo matohoza yo heva kaba kuko turabona ko bibi byinshi maze kuba muri iki gihugu bavuga ko amatohoza ariko araba mugabo ntahere twasaba rero ko twafise inzego z'igihugu zikora kuva hasi gushika hejuru ko zo kwihutira kugira aya matohoza kugira ngo tumenye ukuri
mu mugwi sever ujeje gutohoza ukuri kuvyabaye Burundi barahumuriza abibaza ko hatazuba ubutungane ku rufu rwa Melchior Ndadaye Patrice Désiré yamuremye ajejwe kumenyesha makuru muri uwo mungwi avuga ko naho mu gusevere uzorondera ukuri ku rufu rw'iyo ncungu ya demokarasi ari ngombwa ku iyo dossier izocija mu butungane
ari mwiteko ritugenga ibintu birumvikana neza ubiye mu karonka gatandatu iyo tuvuga tuti no gutohoza hari muntu uzotohoza tugasanga tuti ni bimwe bita violation de masse hamwe abantu bapfuye kivunga avyo nivyo umuntu atohoza ko mugabo nko urupfu Rwanda daye si kibazo cy'ukwirirwa turatohoza kuko ni kibazo cyo kuraba nyimba ubutungane bwananiriwe hehe ko ubutungane bw'uyu munsi ari ubutungane bwavuye mu masezerano yarusha bizigiwe na bose nibaza yuko mu byo umugwi uko vuga ko no kunyanisha barundi uzofata ari uko rucya rukurikiza ico twita process classique judiciaire bivuga yuko rucya rugungururizwa muri ya Cour Supreme arizo heze gacugurubanza urubanza Rwanda daye si violation de masse ni crime d'etat
ibirori byarangijwe no gushira ingori z'amashugwe kunatemwa ya Melchior Ndadaye nabari abafasha biwe no kumviriza ijambo yashikirije abarundi gihe yarahejeje gutsinda amatora yo mu gihe mu 1993 icahindutse no munsi nuko atabanyagihugu bato bato bari bemerewe gushika kunatemwa ya Melchior Ndadaye nkuko byahora ibarabara chaussée Prince Rwigwa Gasore ryugawe mu kiringo c'amasaha 3 arenga mu gipolisi kijejwe gucungera inzego batumyesheje ko izo ngingo zafashwe ku vuzo umutekano ibujumbura Evariste Nzikubanya nka ijwi rya America
tukiri kuri yo nkuru abavyeyi n'incuti b'abanyeshuri b'abatutsi 150 nabigishwa babo bane biciwe ku ishuri gisumbuye ryo mu kibimba mu ijoro ryo kwa 21 bashimye nabo kuja kwibuka ababo ahitwa kwibubu mu ntara ya Gitega amashirahamwe agwanyiho nyabwoko yavuze ko yiteguriye gushengeza leta muri za sentare mpuzamakungu kuko abakozwe ubwicanyi kiretse umuyobozi yaciriwe urubanza rwo gufa mbere mu nyuma kananyongwa abandi bose bacidegemvya abavyeyi nabo bavuga ko bafise icyizere ko umugwi ukumenya ukuri no kunywanisha abarundi uzobatunganiriza ni inkuru ya Eloge Wilika neza
Ibirori byo kuri uyu wa gatatu byatangujwe n'igisabisho hanyuma haba gushira ingori z'amashurwe ku cibutso c'abanyeshuri 150 n'abigisha babo bane cubatswe iruhande y'ibarabara rya Bujumbura Gitega kwibubu muri komine Giheta intara ya Gitega bahejeje gushira amashurwe kuri ico cibutso abari bahari baciye baje kuraba station y'ibitoro abanyeshuri batuririwemo babona umwe mu bacitse ku icumu ariko arasigura uko bagenzi we bishwe amosozi niyo yagenderanira mu maso y'abavyeyi n'abagenzi babahisi mu gisabisho padiri yibukije ko kwibuka bapfuye atari kuzura kaboze ahubwo ko ari gihe cyo gutegura kazoza
ntitwa kwibagira rero kwikibi cabaye Ariki choki binti chohe zango kitu zinga mike. Duheze tureke kubanda nya duteri mbele. Nigihe nyabu na chogu sabi inga birano. Yokurenge rivyo bigumabi idu kwega kwegera mugi chanyi. Guru tabvanako.
Uwaseruki abanyeshure bacitse kwicumu nawe nyene yunze mu gihe umupadiri acasigura igituma inyuma y'imyaka 22 nubakiza kwibuka babo.
Iyo tuje ngaha kwibuka aba bacu basinzire ngaha imbere yacu. Hari benshi bibaza karukuzura kaboze ariko nukugira ngo umuntu afata akanya wo kwiyumvira ni naho duheza tugategereza tuti mbega ibi byabaye twobihagarika gute aka kabika bishe ko kwica nta tuzohengeshanya kudasemerera kugira ngo bihagarare muri iki gihugu cacu
eka nabavyeyi bahaburiye abana ntibari batanzwe Simon Suguru yabaserukiye yavuze ko bibabaje kubona abantu bishe abo bana harimo abarezi babo baciye bajanwa kwigisha handi batigeze bacirwa imanza ngo bahanwe ariko yemeza ko afise ivyizigiro
Icigwa nyamukuru twahakuye nuko iho nyabwoko ari bibi arakaranda kandi ko dutegerezwa kwanka n'ukwankiriza ico cose n'uyo wese yo dukwegera mu muriro nk'uyu kugira dushobore kwikinyira dukingira abacu nabandi barundi
ishirahamwe asege no size cirimoso naryo nyene ryari ryarungitse intumwa iryo shirahamwe ryo rivuga ko rizokwitwarira leta muri za sentare mpuza makungu nabajije Terence Mushano umunyamabanga mukuru waryo igituma yanyishuye ibi bikurikira
nagatera ntimba ngaha mu Burundi izo sentare muvuga ziriho turazibona mugabo ubutungane bwo mu Burundi turazi ko butigenga Iyaba ubutungane bwariho ngaha mu Burundi urubanza rubagwaracitse abuza babo bagatunganirizwa abaguye ngaha bagategwa iteka nta n'ikiyindi mvo nimwe yo dutuma tujya kwitwara mu butungane mpuza makungu iyaba ngaha mu Burundi bashobora kudutunganiriza twobigumije ngaha
Ubutungane nibwo na Evariste Ngayimpenda umwigisha muri za kaminuza asaba ubutegetsi gushiraho
kagohe no vunira abatwara nuko igihugu nigishobora gutwagwa n'ubwicanyi igihugu gitwagwa n'ingingo igihugu gitwagwa n'ukuri igihugu gitwagwa n'itegeko bitebe bitebuke rero turizigiye kandi turazi neza yuko intahe izote bikiganza mu gihugu
Haraheze imyaka 10 abaserukira leta bataje mu birori byo kwibuka abanyeshuri biciwe mu Kibimba leta yavuze ko ifise umugambi wo kubaka icibukiro kimwe ku barundi b'ubwoko bwose biciwe mu bibanza bitandukanye ariko ico cibukiro nubu ntikirajaho eroje buri kaneza gitega ijwi rya Amerika
Amaguru avuga ku Burundi kandi leta y'u Burundi saba igihugu cy'Ubiligi kohereza mu Burundi abarundi bari muri ico gihugu kugira bakurikiranwe n'ubutungane bw'u Burundi ivyo leta ikaba yabicishije mu rwandiko parke ya Republika y'u Burundi yandikiye umushikiranganje w'ubutungane abo bantu bashika 12 barimwe abahoze mu nzego zirongoye igihugu cy'u Burundi abarongoye imigambwe hamwe n'abari mu mashirahamwe adaharanira inyungu za politike Jeve Rufyikiri yahoze ari cegera cy'akabiri cy'umukuru w'igihugu mu Burundi nawe nyina agaragara muri urwo rwandiko avuga ko urwo rwandiko ruraba barusinye yaganiriye jo na mugenzi wacu Edi Gwema kuri telefone
urwo rwandiko rwaragumvise ruriko ruratembera ku buhinga bugezweho yuko hariho abo ubutegetsi bw'ubujumbura ngo buriko burarombera kugira ngo bafunge bagiriwe nabi kumbure urwo rwandiko rushobora kuba muri rumwe mu nzandiko zasohotse ukubwo urabona yuko goba basa nk'uguherekeye benshi muri bo bahungiye mu gihugu cy'Ubiligi kibaza yuko hashobora kuba hariho n'izindi nzandiko zarungikiwe n'iy'abandi bahungiye ariko ico nibabwira ni uko mu rwandiko ruraba nyine kurusinya twe ntiruturaba kuko ntacyo turiyagiriza ico tuma badutuma ko mu by'ubutungane ariko rero ico navuga ni uko imbere y'ubwo kugira ngo jewe ndimbe mfata ingingo yo kuva mu gihugu cy'u Burundi ni uko nari nzi yuko ubwo bushya buriko burategurwa bwa mbere ni natinye kuv'i Burundi mugabo maze kumva yuko bagejeje kureba ariko baragira amaremantanyo y'ibyo bokwita ngo kunyagiriza nabona cyafata ingingo yo kuba ndajya gusaba indaro aho nokumva ko mfise amahoro n'umutekano
ejo bundi intumwa yihariye ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo yaravuye mu gihugu cy'u Burundi yasabye ko habaho ibiganiro ibyo biganiro bikabera mu gihugu cyumvikanyweho kandi gifite umutekano ku mpande zombi mubona kuba amazina yanyu bayashyira ahagaragara ko mukurikiranwa bitazabangamira ibyo biganiro
ariko amaherezo ibiganiro kuko inyishu irama cy'u Burundi nuko abantu bavugana ukuri badahishanya kandi bakubahiriza ibyo bashyitseko niyo maherezo ibyo tubona ni uko agerageza sinzi ko yibaza ko azaheza akabantu na kurongora igihugu cy'u Burundi ari uko abarundi batavuga rumwe nawe babahegeje abica cyangwa yahangiye mu nyororo ariko umuntu urimba agishobora gukemurwa mukirwa akaje muri zigani hakirikare
ese mwari mwandikirwa mwebwe kugiti cyanyu dore ko namwe muri kuri rutonde ko hari ibyo mugomba gusubira Burundi mugasubiza ubutabera
bo kutwandikira nibaza ko nabone batovye ngo kubera sinzi yo buhera nibone ne byimentanya aje twa tukiri Burundi kumbe ubwo rwandiko nti rwari kuboneka bari gushobora kutwita ko nabandi bashobora kuba mu mazina y'icyarica ibyo ni yimentanya sinumvuye mu bihera kugira ngo batwandikire badutuma ko sinzi nibyo boronka bagirira umuntu ku mugaragaro ntende bwabo cyamanza n'ubwo mu rufuri umuntu atangira no kwagirizwa ahubwo abona bari ko baramuhitanisha ko
Bwana Gervais Rufyikiri turagushimiye cyane akanyu duhaye
murakoze kose
tuve mu Burundi tuje mu Rwanda ikigali mu Rwanda jo niho harangira inama mpuzamakungu y'iminsi itatu yiga ku ngamba zo guteza imbere umugabane wa Afrika bafatiye ku ikoranabuhanga kuri inshuro nta muntu w'ikindi gihugu yagaragaye ikigali muri iyo nama abari muri iyo nama barimo umukuru w'igihugu w'u Rwanda Paul Kagame bavuga ko hakenewe ubwiyunge no gukora cyane ngo ikoranabuhanga rirusheho guteza imbere abanyagihugu bagwiriyemo abakiri bato ni inkuru ya Eric Bagiriwe ubusa
basoze inama mpuzamahanga yigaga ku ngamba zahindura umugabane wa Afurika bifashishije ikoranabuhanga abateraniye muri iyi nama y'iminsi itatu baremeranya ko nta koranabuhanga nta n'iterambere bitandukanye n'inama iheruka i Kigali mu 2013 nta mukuru w'ikindi gihugu wagaragaye uretse abakuru ba za guverinoma n'abayobora minisiteri z'ikoranabuhanga bose baravuga ko ikoranabuhanga ku mugabane wa Afurika rigenda rirushaho gutera imbere ariko ko nanone hagira ibyinshi byo gukora ku mugabane bafata nk'ufite amahirwe menshi yo kubyaza umusaruro ku mukuru w'u Rwanda Paul Kagame nta mpamvu ifatika abanyafurika baheraho basobanura igitera Afurika guhera inyuma mu ikoranabuhanga Perezida Kagame asanga Afurika igomba guteza imbere ikoranabuhanga rigahindura ubuzima bwa rubanda biganje mu rubyiruko
The existence of technology doesn't automatically change lives
Ubaho kw'ikoranabuhanga ntibihindura imibereho yumvire ku matsiko kwita ku nshingano no gukora cyane ni ngombwa cyane niba dushaka kuba beza no kurushanwa bya nyabyo mu isi
and compete effectively in the wider world of course technology brings new risks and challenges which is why we are working to enhance cyber security
birumvikana ko ikoranabuhanga rifite ingaruka nshya n'imbogamizi ariyo mpamvu turi gukora ngo twongere ikoranabuhanga ririnde abarikoresha natugacu intego yacu ni uguteza imbere ingufu n'impano zitabyazwa umusaruro tuzi ko ziri ku mugabane wacu by'umwihariko mu bakiri bato bagize benshi mu baturage
bacu the majority of our population
bwana huli nizawo umunyamabanga mukuru w'ihuriro mpuzamahanga ry'itumanaho nabashimye urwego umugabane wa Afurika ugezeho mu ikoranabuhanga Ariko ntabura no kugaragaza ko abayituye bagombye kuba bakora ibirenzeho ngo bagire ubuzima bwiza. Avuga ko akiri impano zitagira ingano ku mugabane wa Afurika zikwiye kubyazwa umusaruro.
Our task, your task is to create an
environment where gushyiraho umwuka uboneye aho ikoranabuhanga ari bifatizo bya gahunda z'iterambere ikabifashwamo n'imiyoborere myiza n'abaturage bakabona amakuru na serivisi muri leta byoroshye byongera agaciro ku byoherezwa hanze bikanihutisha kwihangira imirimo bakiri bato bagatera imbere bigatuma bagira imikoreshereze myiza y'amazi amashanyarazi n'imihanda ndumva ibyo bidahari twagombye kugira kandi kazi twagombye guteza imbere ibikwiye impano za Afurika
Africa potentials laudably
buri mutegetsi mubahagarariye ibihugu byabo birindwi muri iyi nama yafashe ijambo avuga ku cyo yumva Afurika yakora ngo ikoranabuhanga ritsimbatare kuri iyi nshuro ya kabiri muri iyi nama hagaragayemo abasaga 2530% byabo n'abagore bose baturutse mu mpande z'isi zitandukanye uretse kugurishiriza ku nama nk'izi u Rwanda nk'igihugu kimaze imyaka isaga 20 giciye mu mateka sharira ya genocide birarushaho kurubera umwanya mwiza mu kugaragaza isura yarwo mu ruhando mpuzamahanga abunguranye ibitekerezo bafite intumbero ikomeye yo kuzamura ikoranabuhanga mu rubyiruko cyane ku bagore bagaragara nk'abasigaye inyuma mu 2007 abanyarwanda 5% nibo bari batunze telefone ngendanwa kuri ubu bari hejuru ya 60% kandi benshi barazikoresha muri serivisi zirenze guhamagara no kwitaba kuri mikoranire ya hafi hagati ya ministeri y'urubyiruko n'ikoranabuhanga ndetse n'ibigo by'itumanaho bikorera hano mu Rwanda Hashize igihe gito urubuga nkoranyambaga rwa Facebook icyamamare mu gusangirira amakuru rugaragara no mu rurimi rw'ikinyarwanda Ministeri yita ku ikoranabuhanga mu Rwanda iravuga ko ururimi kavukire kuri Facebook rugamije gufasha abatazi indimi mpuzamahanga ikinyarwanda kibaye ururimi rwa cyenda mu ndimi zikoreshwa kuri uru rubuga aba bategetsi ku mugabane wa Afurika barateganya ko byibura mu mwaka w'2020 bazaba bafite miliyari 300 z'amadolari y'abanyamerika mu ishoramari rishingiye ku ikoranabuhanga akabagira ubusa ijwi rya Amerika I Kigali
Njuti mukurikira ni biganiro kuri Radio Ijwi ry'Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,576 na kilohertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,530. Radio Ijwi ry'Amerika, radio yanyu.
Chuti mwese mwaduteze amatwi mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo muri kino gitondo ariko imbere yaho reka mugenzi wacu Alphonse ndayikengurukiye agaruke atwibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru y'ijya no hino ku isi yadushikirije.
Ndagushimiye Aloyizi, ndashimiye mwese mwabandanije gukurikira Radio Ijwi ry'Amerika. Muri Congo Brazzaville, Prefecture Cholera ari ku isonga ry'imigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi yamenyesheje ku munsi wa gatatu ko imigambwe iyo migambwe n'amashirahamwe ataho yegamiye yiteguye kubonana kuri uyu munsi wa kane n'intumwa ya Leta Zunze za Amerika nibihugu vya Buraya kugira ngo bavugane uko politike iriko irakinwa muri Congo muri iki gihe. Baraja kandi kuvugana ingene imishanirano iriko iraba muri ico gihugu yo hagarara. Ico abanywanyi barwiriyemwo urwaruka biyamiriza rero na matora yoza ahindura ibwirizwa shingiro rihari ubu. Mu vyo hindura hakaba harimwo imyaka y'amavuka uwitoza mu prezida atorenza hamwe rero n'ikiringo yotwara. Muri Cote d'Ivoire abantu imiliyoni 6 niyo barindiriwe ko bazitaba amatora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe ku itariki 25 z'ukwezi no kuvuga ku munsi w'Imana. Indwi baramaze kwiyandikisha. Alassane Ouattara asanzwe atwara ico gihugu ari muri bo azoba mbere yitoje ubugira kabiri. Joe Biden icegera cha prezida Obama yamenyesheje ku munsi wa gatatu ko atabandanya kwiyamamaza ku giti c'abanyamugambwe b'abademokrate bitegura kuko kuzotorwa n'umugambwe ngo asoruke mu matora y'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2016. Uwo byo rero byatumye hava urusaku rwari mu ibarabara rwadumisha ko azokwitoza nuko atazokwitoza. Leta Zunze za Amerika kandi zaranemaguye Uburusiya ku rugendo Bashar al-Assad prezida wa Syria yagize i Moscow ku munsi wa kabiri. Eric Scrooge umuvugizi w'ibyo biro wa prezida yavuze ko ibyo bidahujanye cyane n'intumbero ifise yo kugira intwaro ifata kibanza.
Cyuti mwese mukundi Radio Ijwi ry'Amerika igice cya mbere cy'ibiganiro twabateguriye muri kino gitondo kigarukiye nga ndabatumire kubandanya mukurikirana ibindi biganiro vya Radio Ijwi ry'Amerika kuri mikro mwari kumwe na Angela Louise Bigirimana. Reka nshimire na Alphonse ndayikengurukiye ku makuru avuga ijya no hino yadushikirije. Mugire umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.